Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Numunezero ntangere gusubira kubana namwe mu kiganiro ya gacino munsi muteramanye na nini ntazwe Maria Karoli kuri mikoro nawe Sergio Bisimwa ari mu bihinga bw'ivyuma. Ikiganiro cacu tugiherika manyuraho abanyagihugu bafise amatongo ahazwiye kubakwa urugemero rw'umuyaga nkuba rwa Ruzizi ya gatatu basaba umuzibukiro kuvyo bahafitiye.
Viongozi toka Bukavu walionyesha mahali pote pale ambapo
ataje inuma ivuye mu ntara yake kandi yadesezeraniye ko bene nyine n'abazoshumbushwa, ariko twebwe ishyirahamwe atahogegamiye twasabye kugira ngo dusubire kwiruka ikoreshwa ry'amafaranga muri aho karere mu ntumbero yo kurwanya ubushomeri
ambayo itashirikishwa kwa kuendesha hizo kazi.
Ile ko valeur ajoute ku mungini wetu
cyo twongera agaciro mu gisagara ka Kamanyola, tugasaba abashyira mu ngiro ivyo bikorwa ko bo kwisunga inkingo zafashwe ubwa mbere n'amafaranga yumvikanye ko naho kare kugira ngo bagwanye ubushomeri mu rwaruka
wa eshimiye plan ambayo ilifanyiziwa na ule enquêteur.
Tuje mu Rusenda barengeje na kandi gitigiri cyabo kibandanya kwiyongera abo nabo sabandi ni munzi z'abarundi zibarezwa mu nkambi ya Rusenda zatakaje udukarata twabo two kuronkerezwa hamwe bifungurwa. Abo bavuga barasaba ishyira hamwe gita ibifungurwa ku isi pamu ngo ribatunganirize. Bamwe muri izo mpunzi baganiriye na mugenzanje Pascal Ndayishimiye.
Twe nari ku kibazo dufise twe twarose amakarte sima kamakarte sima bwambere arasoma ariko ubonaga gisoma tugize ngo twiture pame pame ntujya tuyibona tugize twiture asere batubwira ngo turindire pame pame yaza fate ikatwinyegeza bagashaka ntituyibone kandi natwe dufise ikibazo haje guhera mu kwezi kw'icumi nta karte sima ufise yisoma mbona umenga sindiri umurefije kubera ndabura naho nitura ikibazo kiwanje kuburyo karte sima yiwanje idasoma.
Yewe mu guti karata yanje nari mu nzu tugenda mu bintu bya resansum sanga mu nzu bantwaye ibintu banyibye amaze kunyiba muri ico gihe naragize umubabaro no kusufurira bidasanzwe.
None kubwibyo murasaba iki nk'amashyirahamwe asanzwe afashe?
Twe twasaba yuko boturonsi izindi karata ariko tubona umengo ntibyoroshe.
Haravugwa yuko muri mwebwe hoba harimo abantu bakotesha amakarte sime hamwe bakasubira kujya kugora pamu kwa barukuri cyangwa no kugica bari kinyoma.
Ibyo birabaho ariko dufise ingorane yuko abatana bazikota duca dufatirwa hamwe twese kivunga kandi gutabibaho bagaca batubwira ati tugiye kubaza nka pamu dushaka amakarata yandi bagaca batubwira ngo mwebwe mwarazi kose twabadaye rde ngo mwebwe mwarazi kose dushaka kubaza yuko bitabaho guta
ugutakaza kugurisha ukwibwa agakarata gushika uno munsi ivyo bibazo ntibiratorega umuti mu biro vya pamu. Dusimbiri baraka igikorwa cyo kumenya igitigiri cy'impunzi z'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahuti cyatanguye ku wa mbere tariki 9 ndamukiza ikirembwe muri segiteri ya Rurenge mu karere ka Fizi no mu gihugu jejwe ibibazo by'impunzi CNR cyararangiye kuri uyu wa gatatu tariki 11 ndamukiza umwaka 2018. Tubamenyeshe ko abarenga 2000 bagizwe n'abagabo abagore n'abana aribo babaruwe. Turangirize mu Rusenda kuri inkuru iciye ku masonga mu mugambi wajyo wiswe ibinyamakuru ishyirahamwe la Benevolence yagiye aratunganije ikiyago kuri hoteli Mikira ku bantu 36 harimwo impunzi 19 n'abakenyezi 12. Muri ico kiyago inguvu intege nke akaryo n'ibizibizi ku migambi y'ugwaruka n'ivyo vyahayagiwe ni inkuru y'umunyamakuru wacu Odeta Nibizi tuzogarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Ikiganiro ya gacino munsi naha tukirangirije mwagisiteguriwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kahora ijumwumva ryari rya nini nahazwe Maria Karoli na Gahwane.